VOA. Iyi mumva ni radio ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muteza amatwi ibiganiro by'ijwi rya Amerika risamira na i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikaze ni gwanyu muri kino kiganiro iwanyu mu ntaracu no munsi.
Ejo bundi yaraguye naruriya ruhome kwagomba kubomoka hariya turaburiyo tujana barakoma indura ati sohora abana biranka ko dushohoka aha dusha tuja kunyegera ngaho kuko ho twiyumvira ko hagendeka atari sho kimwe nibi.
Uyu ni umwe mu bigisha bo ku ishuri rito rya Busenge riri muri komune Muhuta intara ya Rumonge yavuga ku kibazo cy'amashuri mabi abana bo muri iyo komune bigiramo. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Ariko imbere y'iyo nkuru ndabemereye na yandi avugwa mu makambi mbanze ndabwire muri make ko muri Sudani umanuka umukuru w'umuhari batazira Cobra Faction General Khalid Boutros Bora yatangaje ko yinjiye mu muhari rongowe na Thomas Cyrilo Swaka aheruka kwiyonkora kuri leta. General Boutros Bora yabwiye ijwi rya Amerika ko yinjiye muri uwo mugwi mu ntumbero yo kugwanya leta irongowe na Perezida Salva Kiir. Boutros avuga kandi ko Perezida Kiir yatanze ibigwanisho kwa nyagihugu muri leta ya Jonglei kugira ngo bashobore kugwana. Boutros asaba ko hashigwaho leta yubahiriza amategeko, demokarasi n'ubutungane kwa nyagihugu bose ba Sudani y'umanuko. Leta ya Sudani y'umanuko ikamenyesha ko idatewe ubwoba na gato na kamo k'iyo migwi y'abagwana. Kuol Manyanga Juk au mushikiranganje umutekano yatangaje ko mbere igihugu kiriko kirageragereza kugarukana amahoro n'umutekano. Umugujeje gukora amatoza muri Somaliland intara yonkoye kuri Somalia watangaje ko atoye kinogo kirimo ibiziga vy'abantu bashika ku 17 bafubwe mu myaka 30 iheze. Abantu batowe bishwe n'imigwi yabako yayoboka muri antunga wahoze atwara Somalia Siad Barre yatwaza igitugu mu gihe yagwanya imigwi ya mugwanya ico gihe yo muri Somaliland. Bivugwa ko muri ico gihe abantu baharugwa mu 50,000 baturuka mu muryango wa Isa kabishwe. Uwo mugwi uvuga ko ryari ho nyabwoko nubwo iryo jambo gushika uburi temerwa inyuma y'imyaka 25 iyo ntambara iheze intara ya Somaliland yahavuye yikukira iva mu ntara za Somalia. Gushika ubu imigwi y'abashakashatsi ikabibandanya gukora ibibanza vyatawemwo abishwe. Hano muri leta zumwe za Amerika mareta ashika kuri atandatu yatangaje ko agiye gushikiriza ibirego vyayo imbere y'ubutungane mu ntumbero yo kwiyamiriza itegeko riheruka gutegwa ko igikumu n'umukuru w'igihugu ca leta zumwe za Amerika Donald Trump. Ayo mareta harimo Hawaii, Minnesota, New York, Massachusetts hamwe na Washington akaba yarasanzwe ari mu mpari kubera iryo tegeko. Itegeko rya Perezida Trump ribuza abanyagihugu baturuka mu bihugu vya Iran, Libya, Somalia, Sudani, Siria na Yemen gusubira kwinjira muri Amerika mu kiringo c'amezi atatu ari mbere. Iryo tegeko rivuga kandi ko abimukira baturuka muri ivyo bihugu bazomara amezi ane kugira ngo basubire gusaba ubuhungiro muri Amerika. Aha mwomenya ko itegeko rishasha rya Perezida Donald Trump ryatewe kigikumu kuri uno wa mbere rikazoshirwa mu ngiro kuva itariki ya 16 z'uku kwezi kwa gatatu. Iryo tegeko rishasha rikaba ryakuye igihugu ca Iraq ku rutonde rw'ivyo bihugu bibujijwe kwinjira muri Amerika muri ico kiringo c'amezi atatu. Radio ya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro vyacu muciye ku rwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com na ku rwa kwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara Diane Nahazwe ndongoye kino kiganiro.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe amashuri abiri yo muri zone Busenge ni muri commune ya Muhuta intara ya Rumonge ni abanyeshuri biga mu buryo butifashe neza na gato ivyo bikava ku bukene bw'inyubako z'amashuri hamwe n'intebe nkuko twari twabibaciriye ku mayange mu kiganiro cacu tejo muti neza na neza vyo vyifashe gute ubwo bukene bwo bukava kuki Diane Ndonse yari ishikiye ngaho muri commune ya Muhuta araduha umuco kuri ivyo bibazo byose dufise
Ishure shingiro rya Rubura na rya Busenge ya kabiri yo muri zone Busenge ni afise ubukene bw'inyubako hamwe n'intebe kuruta ayandi mashure yo muri komine Muhuta hano ku ishure shingiro rya Rubura rigizwe n'ibirasi bitandatu abanyeshure bo kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatandatu bigiramwo muri ivyo birasi nta na kimwe gifise intebe zikwiye abanyeshure bicarako aha tukibutsa ko bicara hasi mu ivu ku bishitsi by'ibiti ku mabuye no ku matafari Icyo tobaza cyo n'umuryango canke idirisha kuri ivyo birasi aha kandi bimwe byubakishijwe amatafari ahiye bigasakazwa amabati ariko kandi hakaba n'ivyubakishije amatafari y'ivyondo adahiye nko muri rino shure ryo mu mwaka wa gatatu riri mu yubakishije amatafari y'ivyondo bidaturiye umwigisha waho avuga ko bamana ubwoba kumunsi n'umunsi inyubako zishobora kubabomokera ko uyu mwigisha Shimira Imana Everine atwiganira ko iyi imvura ikuvye acahagarika gutanga icigwa akarondera aho yugama n'abanyeshure biwe
imvura iguye turagira ingorane cyane kuko iguye turi muri ibi ngumana impuhwe kujya kumubyeyi yari mu banagira abagwemwo ejo bundi yaraguye naruri ya ruhome kwagomba kubomoka hariya turaburiyo tujana Barakoma indura ati sohora abana biranka ko dushohoka ha dushatuja kunyegera ngaho kuko ho twiyumvira ko hagendeka atari sho kimwe nibi imvuri guye tuyibonye ikuvye hariya uri hafasha avuga ati be muravaye
hambavu yivyo abigisha bavuga ko indome canke izindi shushanyo bakoresha mu kwigisha bifuza ko ziguma kukibaho basanga zafuswe bivuye kukutugagwa kwibirasi ivyo bikabacereza guheza integuro y'icigwa kuko baguma bariko barasubiramwo kuzandika zimwe musiguro z'ubwo bukene bw'inyubako zitangwa na bamwe mu barezi bo kuri aya mashure n'ubukene ababyeyi baharereye babayemwo kuko babarindira kw'intererano iyo nayo igizwe n'ibikorwa by'amaboko yabo nko kubumba amatafari kurondera urukeke rw'amabuye hamwe n'umusenyi ikindi basabwa guterera n'amafaranga aho umunyeshuri umwe ategerezwa gutanga amafaranga 2500 ku mwaka Kubavyeyi bahafise abana benshi ayo mafaranga bumva ko aramananiza kuri bo baravye ubukene babayemwo ntunzwe n'Imana Mariana numwe mu bavyeyi barereye ku ishure shingiro rya Rubura
kubera uri kuraraba nkuko ukuntu tubayeho nk'abana ubavuye ku ishure ntibajya neza gashura aba nkuko irasi yabari nto basabura n'ivyo bafungura rero hamo gashubura n'iso bafasisa abo bana kugira ngo baze ku ishure iyo umuvyeyi yabayeho nabi ntashobora kuronka n'amafaranga kugira ngo ashobore gutangira abana bako baza ku ishure cyangwa bagurizo ntebe bashobora kwicarako umva bashafira kwicara kuri aya mabuye nyene nta bindi
inkurikizi y'ubwo bukene ni hunga ry'abanyeshure aho bajya ku yandi mashure badasabwa iyo ererano yo kubaka Paul Ndayisenga ni cegera cy'umuyobozi w'ishure shingiro rya Rubura
rero nk'umuvyeri ashobora kuyaronka wa munyeshuri acavaho agira ingorane yuko bahava bamwirukana hanyuma amaze kumwirukana wa muvyeri acamukura kuri ino shure akasamutwara kuri indi shure atagubako ruhari baragenda hagati mu mwaka kuko nk'igihe cyo gutanga amafaranga ni integuro iba mu kwezi kw'icenda buguruye amashuri hama amahera rero genda batoza buke buke uko bayatoza niko tubivana n'ingorane z'ababyeyi kandi basabagenda bagira gute babakuramwe ababyeyi ti je nayabuze abisigwa tukabarorera abandi bakabati twaherewe niyo ngorane hari abanyeshuri bagira
ariko nubwo baje kuri aya mashure bahura n'ingorane z'urugendo rurerure zituma bamwe batabandanya amashure aha ni mu gihe amashure ya ndabiri ari muri iyo zone ya Busenge rimwe riri ku birometero 20 irindi kuri 15 uvuye kuri uno mutumba wa Rubura igitwa ko riri hafi yawo ni ishure ry'umutumba ryo muri komine Kabezi riri ku birometero 12 kuri ico kibazo c'ubukene buri kuri iryo shure rya Rubura umuyobozi w'indero muri komine Muhuta Aster Nzikibazanye avuga ko kizoba catorewe inyishu mu mwaka uza Uyu muyobozi amenyesha ko muri rusangi amashure yose yo mu ikomine arongoye afise ubukene bw'intebe. Musitanteri wa komine Muhuta ndi mu rugohe Diomed avuga ko komine yikoze ku kigega cyayo mu kubirakoresheje intebe 1850.
Cyo gituma wumva komine ifisa kigoro muri ya mafaranga igihugu gitanga giciye muri cha kigega bita Fonic muri mu France baraduhaye uburyo ari nabwo uburyo twakuye mu izo ntebe zirenga 1850. Murumva ko na komine iriko iragira ko kigora kugira ngo itorere umuti abana n'abanyana bashobora kwiga neza nk'abandi bana.
Nubwo biruko abarongoye ishure shingiro rya Rubura bavuga ko imyaka ibiri heze bararunze ibikoresho bisabwa n'amaboko y'abavyeyi kugira ngo bubake iryo shure. Babandanye bavuga ko atagikozwe vuba izo nyubako zishobora kubomoka zose n'ivyahuha bigahuka. Imuhuta mu ntara ya Rumonge, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse aho twobwira bumviriza Ijwi rya Amerika ko naho hari ubwo bukene muri iyo komune ya Muhuta bw'ibikoresho by'abana biga, abarundi bo bahungiye mu ikambi ya Nduta bariko barasa nk'abahangana buke buke n'ivyo kwiga, ndetse bamwe muri abo baramaze kumenya no kwandika bakuze kandi bagiye batabizi. Abatari bake muri bo baremeza ko kwiga no gusoma igiswahili n'ubu bariko barabicisha kuwepfo. Reka twumve ino nkuru ya Leonce Ngabo.
Akamaro bidufitiye ko kwiga kuri batwebwe twiga dukuze muramenya gusoma no kwandika.
Umwe mu bakenyezi bigiye gusoma no kwandika mu kambi y'impunzi Nduta muri Tanzania muri ico gihe nyene yemeza ko yigiye no kuvugira igiswahili. Ubu agaswahili gake gake bakaba bacisha ko izo nyigisho bamazemo ibihe rero izo mpunzi z'abarundi bavuga ko zibagirira akamaro kabiri. Ubwa mbere no kumenya gusoma no kwandika, abamaze kubimenya bemeza ko amabanga yabo atabacandagara.
Umaze kubimenya nta muntu ubukibwira ngo akwandikire cyangwa ngo agusomere iyo hagize umuntu akurungikira agakete cyangwa nkawe ushatse kukarungika nta muntu urinda kubwira ngo akwandikire ku buryo bidasaba yuko hari umuntu amenya icyo uba wanditse cyangwa uba wandikiwe.
Gusoma no kwandika birafise akamaro kaniniya ku vyerekeye nk'ibintu runaka nko ngaha turi mu nkambi hashobora kuza nk'ibintu kiraba amazina ugasanga urinze guhiga gusomera, ariko umaze kuja muri ayo mashure bakakwigisha neza bashobora gusanga ubwo bumenyi burose ugasanga nawe utuntu tukuraba uratwisomeye na cane cane nk'ubu ku vyerekeye nko kuronka utuntu runaka ngaha mu nkambi birashobora kugufasha ugasanga uratanguye kwibonera ibintu utahora uzi bigaca bigufasha kuba wutegera neza ibintu utiriwe uraca kuri naka ngo somera ibi ngo ngira ibi.
Ubwa kabiri igiswahili bigira muri izo nyigisho kibashoboza byinshi cyane 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 mu buzima bw'ubudandaji.
Mwumva rero kubera ibyo umaze kumenya gusoma na cyane cyane turashobora kwiga ururimi rw'igiswahili ugasanga ruriko ruradufasha ugasanga ruratugirira akamaro kaniniya bivanye n'ukuntu aho tubaye benshi tudahuza indimi ugasanga bamwe bavuga ururimi rw'igiswahili. Ikintu nyamukuru rero abakuze bihutira cyane barategera cyane igiswahili iyo ariko bariga bakakimenya n'ingoga kugira hariho turimo tuto dutusanga bakora ugasanga batoshora kumenya bivanye n'ukuntu ururimi rucaro bagora. Nk'akaro rero barashaka kuza kurangura utuntu nko ngaho mu ikomine zino utuntu runaka bipfuza bikaborohera kuza kuvugana n'abajya abantu kubera bamaze kumenya utuntu dukeya bafashe izo ndimi zabo.
Bikadufasha kandi no kwiga ururimi rw'igiswahili kubera nk'ino muri Tanzania aribwo bavuga cyane. Biradufasha cyane mu kuba uriko urisigura mu byo bariko barakubaza mu rwo rurimi rwaho rw'igiswahili baba bariko baravuga.
Ariko rero ku bagabo aracara gahaze ababyitabira baracara inkehwa.
Rero tumaze kuba dutanguye twebwe turi abantu b'abagabo kubera ngaha mu nkambi usanga umenga amashyirahamwe usanga araba igitsina gore usanga abagabo ari mparugwa mu rugo rwego rwo gusoma no kwandika na cyane cyane kubera amashyirahamwe yirukira abantu b'abapfasoni kuko aribo usanga ngaha mu nkambi bavuga ko aribo ari nk'abakuru b'imiryango usanga ibintu byinshi biza bisikirabo. Kanta jewe guhera ntanguye ndiko ndamara umwaka ndabona ko bimfitiye akamaro naho turi bakeya cyane kubera abantu b'abagabo usanga batariko barabijyamo cyane kubera bibanye nuko nta mashyirahamwe atabahiga cyane kuzerekeye uko gusoma no kwandika.
Abakurikira ibyigwa byo gusoma no kwandika bari migwa itatu. Hari abakiri bato batacye mu ishure cyangwa baciyeyo ariko batacibuka gusoma no kwandika, ni abari hagati y'imyaka 15 gushika ku 23. Abo bamaze indwi zitatu bitabwaho n'ishyirahamwe Save the Children. Hari n'abakuze abagore n'abagabo biga ugusoma no kwandika 5 mu ndwi imbere ya saa sita bitabwaho n'ishyirahamwe ERC International Rescue Committee. Hakaba rero n'undi mugwi wiga ku mugoroba. Hamwe nk'ahandi rero abakenyezi akaba ari bo bita abacanizo nyigisho. Leonce Niyongabo, Induta, muri Tanzania, kubwijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tukiri mu kiganiro iwanyu mu ntara na makuru avugwa mu makambi yatandukanye, twabwira ko umunsi mpuzamakungu hariwe abagore kuri wa kane hariwe wahimbazwa mu ikambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo kambi ikaba yakiriye impunzi z'abarundi batari bake. Karakaryo rero ejo ko kwigina no kwerekana intambwe umugore w'umurundikazi wo muri iyo kambi ageze ko mu iterambere. Umushikiranganje yajeje uburinganire n'iterambere ry'ingo mu Rwanda, akaba yakeje abakenyezi barundikazi anabemerera ko giye kubaba hafi gusumba uko vyahura. Désiré Hatungimana.
Imvyino n'ingoma nibyo vyakiriye abashitsi biteka bagizwe n'umushikiranganje jejwe impunzi uburinganire n'iterambere ry'ingo buserukira mu Rwanda. Ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi HCR n'abamwe mu baserukira ibihugu byabo hano mu Rwanda, abanyacubahiro bari baje kwifatanya n'abakenyezi b'impunzi z'abarundi z'imahama guhimbaza umunsi mpuzamakungu hari wabagore. Umushikiranganji w'uburinganire n'iterambere ry'imiryango Nyirasafari Esperance arashima ingene abagore babaye imahama, ariko akamenyesha ko bagiye gukora ibishoboka byose kugira intambwe umugore ageze ko mu Rwanda n'uburi mikambi ayishikire.
Turateganya nk'uko nabonye abagore bari hariya benshi bakeneye kuba bahugurwa mu kugira ubukorikori bakora, nk'ibyo twabifatanyaho nabo kugira ngo abagore benshi bashoboka bigishwe, ariko tukabifatanya tunabahuza n'abanyarwanda kazi kugira ngo bakoreye hamwe byarushaho kuba byiza n'imibanire ikarushaho kuba myiza. Ikindi twumva dushobora gukora ni uburyo twashyiraho mu nkambi nk'ahangaha serivisi za Isange One Stop Center kuri ya Muzizi, aho umuntu agize ikibazo ashobora guhita afashwa mu rwego rw'ubuvuzi, mu rwego rw'ihungabana, mu rwego rw'amategeko. Ni ibintu turimo tuganiraho, ndetse n'icyiza nuko tumaze kubona ibikenewe
kugira iyo ntambwe abagore bo mu ikambi bayishike ko umushikiranganje ajejwe impunzi Serafina Mukantabana asaba abagabo kubigira mu ruhara, kandi akanabagabisha ko bazokwagirizwa amabi yo gukubagura cyanke gushirashuza abagore atakigongwe bazogirirwa.
Abagabo icyo twababwira cyane cyane kuri uyu munsi w'umpuzamahanga w'umugore ni ukugira ngo bumve yuko ihame ry'uburinganire ari ngombwa kugira ngo umuryango, sosiyete ariyo yose itere imbere. Ibikorwa by'ihohoterwa bikavaho burundu, cyane cyane ko mu Rwanda dufite icyo nakwita mu Gifaransa tolerance zero kuri violence. Ni ukuvuga ngo ntidushyigikira na busa icyaha ushobora guhohotera umugore. Ibyo rero nkumva yuko abagabo bari muri ino nkambi bagomba kubyitwararika ku buryo nta bikorwa by'ihohoterwa byahagaragara, kandi ibyo byose bizaba ari uko bibaturutseho.
Userukira abakenyezi baho mu ikambi ya Mahama yagaragaje akamwemwe bari bafise acaboneraho gusaba ababafasha ko batodehukirwa kuko intambwe bageze ko igaragara.
Tumaze gushika ngaha mu nkambi ubuzima bwari butugoye, nta mavuriro twari dufise, nta nzu z'amabati zari zihari, nta nzu twari dufise tugaragarizamwo impano zacu n'ibindi byinshi bitari bike, kandi umuntu atodonda bageze ubu rero agaseshwa n'umuri mwitegereje abantu bose bari ngaha murabona neza ko bakeye uyu munezero bafise ntangere tubushimira hase n'abandi bafatanyabikorwa bubasha batugejeje abagore bo mu nkambi ya Mahama n'abanyagihugu bose dufise akanyamuneza k'ibikorwa bitandukanye hase yadukoreye.
Mugusoza ivyo birori abakenyezi bitanze mu kwakira abana bahunze bonyene bakababera abavyeyi baronkejwe udushimwe tugizwe n'ibitenge amasabuni n'umuceri cyo kimwe n'abakinyi babagore n'abigeme bakina umupira w'amaguru igikombe kikaba cahawe umugwi wo muri Mahama ya mbere. Desire Hatungimana, Imahama, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana, mukanya ni kakanya tubahuza n'abanyu tukongera tukabatahiriza abanyu, ariko imbere yaho tubanze tubabwire ko muri Nigeria abantu barenga 18,000 bishwe mu myaka indwi y'intambara ikogwa n'umuhari w'iterabwoba Boko Haram. Boko Haram yagize rero imbohe n'abandi bantu benshi barimo abakobwa bo mu ishuri ryisumbuye rya Chibok. Radio Ijwi rya Amerika yarakoze amatohoza gutyo ironka amasanamu y'ibanga yakozwe na Boko Haram abandi barayaronka yerekana amahano uyo mutwe ukorera abanyagihugu b'inzira karengane. Izo video mushobora kuzisanga kuri Facebook ya radio yacu, ariyo radio yacu nyene, no kuri site yacu ya internet kuri www.radioyacu.voa.com.
Wamusugenda burya sina wibagiwe wangumye ku mutima mora negereje umuntu uzaza nuko mbona masaha atagenda kumboni irungu rigiye kuzansaza
ese ujunkumbura kaburi bitotsi ibitotsi n'igyotiro mu rurimi rw'ikirundi ni Knowless mu karirimbo kiwe uja unkumbura. Aaron yamaze gushika ku murongo miriwe neza Aaron
miriwe neza
ni mpore
ego turashima
ego muhagaze he muri uno mwanya
ubu mwanya turi mu gashoho aneza neza hantu bita mu Gyabasha mu ntara ya Muyinga
gashoho mu Gyabasha mu ntara ya Muyinga havugwa iki ngaho mu Gyabasha Aaron
Mujabaje nyine bari mu bikorwa byo kubaka isoko neza nubwo idateye imbere gose. Nakavura karagoje no kari kavanze n'urubura.
Nta soko mwari musanzwe mufise?
Oya n'agasantire gatoya bariko barakubaka bakureho imbaho bashyiraho inzu z'amatafari zidashobora guhitanwa n'umuriro.
Gyabasha vuba tuzobagendera twumva yavugwa ngaho iwanya, ariko namwe ntimuzoze muri tsinya kuyatubarira kuko kino kiganiro nico mu ntara.
Ego muzoze mwa telefona namwe nyene nkuko mubigira.
Ego nuko abantu batanu rero ushaka gutasha wifurizo wa gatanu mwiza.
Batanu reka mbanze nifurize umuntu mwiza abo turi kumwe nyene ngaho mu Gyabasha. Na rona bandi bagenzanje bari gujumbura ntarutse kubona. Namwe ni wacu ari umwe ni wacu niyongere Fiore Oscar Ndwayezu ariho na ba Pascal n'abanyarwanda abandi bahungiye mu Rwanda kandi wayo Eli na Gwasa Iria nyene
bose ukawifurije iki?
Bose ndabifuriza burema ukwezi kwiza. Ndashaka akaririmbo k'umuhanzi sinzi ko mwokampa sinzi ndagukunda.
Akitwa gute?
Akaririmbo kitwa Merzika Alpha w'umunyarwanda.
Innocent Kimenyi araza kugerageza vyanse ngo habe urugwango. Yego. Urakoze cyane gose Aaron ngaho muryabasha muri Muyinga ugira umunsi mwiza.
Yego namwe murakoze.
Hari kandi na Terence ari ku murongo miriwe Terence. Yego. Hari uwo urindiriye ko azogaruka nkuko bari ko baravuga muri kano karirimbo.
Yego.
Ewo ninde?
Nibwo kandi Imana share ari mu kamya ya Mahama mu Rwanda.
Urindiriye umunsi azoza. Mubwira akajambo kuko urumva n'amajambo ya Knowless n'uyitirire nawe mubwire ako kajambo ufise ku mutima.
nawa 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 na mukire yuko na na ali mikambi y'impunzi Munda wana kuna makazi hivyo juu matari mume tete kana nukuli adamke hivyo.
Uherere neza na neza gatera onse wewe.
Ah, jewa ndi kisoko mukina ma ibu jumbura.
Kisoko mukina ma ibu jumbura.
Eh.
Nukole rusi vye uwo mikambi ya maha maha rabandi ushaka kugira ico bwiye kuri wa gatanu.
Eh, nagomba ntashe. Ngamira ngo gutasha bene wacu bari muri kumina rwo muhangozi. Mukumbanya kambere nindi mugabo rwo nacu kukana na mwene bacu le abere mara Leandre. Ni bagiye no mufasha wanje n'abanange.
Urakoze cyane. Urakoze cyane gose Terence ugira umunsi mwiza.
Okay merci.
Turafise kandi na Gad ku murongo mwiriwe Gad.
Mwiriwe.
Ego muri he namu.
Ndi mucharama.
Mucharama. Byifashe gute mucharama nga?
Namahoro.
Ego. Wakaba washatse gutasha abande kuri wa gatanu.
Nshaka ndamutse umugenzi wanjye ari mu kayanze yitwa John Jane. Ndamutse nabo turi kumwe muri group yo kuririmba yitwa OG. Ndamutse n'umuhinyanyi yitwa H Pro. N'umugenzi wanjye yitwa Blender.
Bose gacu bifuriza iki?
Chenda yifuriza weekend nziza.
Urakoze cyane na ugire weekend nziza ngaho mucarama.
Nabo murakoze ko malinga.
Ikiganiro ni iwanyu mu ntara Knowless ngo ese uja unkumbura. Ku murongo Ernest ariko mwiriwe. Murakomeye.
Ego twashima.
Kumenga n'umutekano mu mutima utagira ukungana.
Ego ke n'amahoro ke twashima.
Uratekereje gose. Udihega Ernest.
Ubujumbura.
Uri Bujumbura majaye.
Kanyosha.
Kanyosha.
Ego.
Ukabushaka kuha miriwe bande canke kugira ico ubwira bande bari mu ntara no makambi.
Ndashaka ngo bakora muta umuntu wese wabanze nanyi. Ama nkaramutsa abari mu nkambi zitandukanye ndabifuriza weekend nziza. Aho navuga nkitwa Nibiza Alexandre yari mu kambi Nyarugusu. Ashaka kumushaka ndamumenyesha uko ndamufite mu mutima Imana izamujya imbere nawe ashoboye gutahuka mu gihe gitaha.
Urakoze cyane gose Ernest Mukanyosha, natwe tukwifurize umunsi wa gatanu mwiza.
Urakoze cyane.
Jevi baho kukukumburi joro na mangwa. Ichama nga wano garute. Ichama nga wano garute.
Wili, yashise kumurongo miriwe wili?
Kane.
Miriwe?
Nama oro.
Ego, muri hega wili?
Tuli igitega.
Igitega.
Ego.
Hagati mu gihugu cy'u Burundi.
Ego.
Zifashe gute ngaho igitega?
Igitega pema n'amahoro twashima.
Ego. Ego, abantu batanu ufite ku mutima wili?
Bo, gambere ndashaka ababyeyi banje. Hatasha ndere Imana Jonas ari mugera. Hariho na dere turi kumwe hano. Abanyeshuri bose twigana kuri ESPG Gitega. N'umuryango wanjye wose n'abarundi bose aho bari hose.
Ego, ukaba ubifurije iki bose gawiri?
Ndabifurije kuranirwa muri ino minsi yose basigaje mu buzima bwabo n'ikarema nziza.
Urakoze cyane gose, natwe tukwifuriza ivyo nyene kandi dushimira abariko baratwumviza ko ari no ngaha duceye dusozera kano kino kiganiro c'uno munsi. Tugisozere n'akaririmbo Diana ka Techno. mugira umunsi mwiza mwakoze mwe mwatwumviriza Innocent Kimenyi yegeranije amajwi na ingenieur Joy ashikanye ngahi wanyu na Diane Nahazo mari kumwe kuri mikro tuzosubira kuryoherwa no kubana namwe ku munsi wa mbere ikiganiro wanyu mu ntara ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu nkano mango mugire weekend nziza. Up to date.